Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatatu, tariki 15 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2014. Muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Nda Thomas Kamirindi tubahaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Mu mazina ryaduhaye ubwa mbere tariki twifuza ko ryaduhaye abatako dutanga ryaduhaye amuhutu n'umututsi n'abantu twashyize muri ya miliyasiti mu Kayanza n'Ingozi, ariko twe twasanze tubitwaye kumutwayizigira umuhutu cyangwa umututsi, ahubwo ntibazikora akarokezi iryo shyirahamwe ryatanze n'abandi bakorera.
Uyu ni Prosper Ntagwamiye, umuvugizi w'umugwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi, avuga ku kibazo c'abaserukira batwa mu ntara. Ni mukanya mu makuru avugwa mu biyaga binini. Nyuma y'amakuru havugwa hirya no hino ku isi, harimwo ayavugwa ku kiza ca Ebola, amatora yo muri Mozambique kumwe n'amakenga ari mu mutekano w'igisagara ca Addis Ababa. Tutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyatangurire muri Ethiopia. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ico gihugu iragabisha ko hariho igitero giteguwe kugigwa mu gice c'umugwa mukuru wa Addis Ababa. Iyo ambasade ivuga ko yaronse amakuru avuga ko umugwi w'abagwanyi b'abasomaliya ba Al-Shabab biteguye kugira igitero mu gisagara ca Bol kiri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara ca Addis. Bavuga ariko ko batazi neza ikibanza ico gitero giteguwe kugirigwamwo, ariko bakagabisha abantu mu gisagara ca Bol kutaja mu maresitora, amahoteli, amashengero, ibibanza byo kuguriramwo imfungurwa n'ibindi bikoresho kugeza aho bashikirije ayandi makuru, kuko bavuga ko ivyo bibanza bishobora kugirigwamwo ivyo bitero by'iterabwoba. Ambasade ya Amerika irasaba abanyamerika kutaja mu bibanza birimwo abantu benshi, cyane cyane bibanza bihuriramwo abanyetiyopiya n'abanyamerika benshi cyane. Mu mwaka uheze igitero cagizwe na Al-Shabab, tubibutse ko muri Nairobi mwibuka ko habaye igitero cha Al-Shabab cyahitanye abantu 67.
Naho muri Mozambique abaturage biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko, ni ku nshuro ya gatanu mu mateka yabo. Abakandida batatu nibo bahatanira umwanya wa perezida wa Repubulika. Uwari minisitiri w'ingabo kugeza ubu Philippe Nyusi, ufite imyaka 55 y'amavuko, niwe kandida w'ishyaka rya Frelimo riri ku butegetsi kuva igihugu kibonye ubwigenge mu 1995 kugeza ubu. Naho ishyaka batavuga rumwe kuva mu myaka na myaka, Renamo, rihagarariwe mu matora n'umukuru waryo Afonso Dhlakama. Dhlakama afite imyaka 61 y'amavuko, n'ubwa gatanu yemamaje. Mu kwezi gushize yashyize umukono na leta ku masezerano y'amahoro yarangije imyaka ibiri y'intambara. Iyo ntambara yakurikiye indi nayo yamaze imyaka 15 kuva mu 1977 kugera mu 1992 hagati ya leta rero ya Mozambique ya Frelimo n'inyeshyamba za Renamo. Kandida wa gatatu yitwa Davis Simango, afite imyaka 50, n'umuyobozi w'ishyaka ryitwa Mouvement Democratique du Mozambique MDM magamba hinye yarishinze mu 2009. Abantu barahashyaka Frelimo amahirwe menshi cyane yo kugumana ubutegetsi, haba ku mwanya w'umukuru w'igihugu, haba no mu nteko ishinga amategeko. Manda y'abatorwa ni imyaka 5 muri Mozambique.
Muri Afrika y'Iburengero, ibinyamakuru byo muri Liberia bitangaza ko umushikiranganje ajejwe gutwara abantu n'ibintu yishize mu kibanza cha wenyine, nyuma yaho hatangarijwe amakuru avuga ko umushoferi wiwe yishwe na Ebola. Ibinyamakuru bitangaza ko Angela Cassel Bush atagwaye Ebola, ariko ko ari we yafashe ingingo yo kuguma mu kibanza cha wenyine. Ubushikiranganji akoreramwo butangaza ko umufasoni Cassel Bush atabonanye n'umushoferi wiwe kuvaho ahagarikiye akazi kiwe ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10, ariko bagasaba leta ko yorungika abakora ibikorwa byo koza, guhanagura no gukura ubwandu bwose bushobora kuba buhari muri ivyo biro.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Oriane.
Ego tukiri ku ngwara ya Ebola, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yasibije urugendo yarafise ahamagaza inama yihuta mu biro vyiwe kubera ingwara ya Ebola. Iryo tangazo rishikirijwe nyuma y'umwanya muto hasohotse amatangazo mashasha avuga ko hariho umuforoma agira kabiri yanduye ingwara ya Ebola kandi akaba yafashe urugendo rw'indege umunsi umwe mbere yuko atanguriye kumva ibimenyetso by'iyo ngwara. Mu ijambo ryashikirijwe kuri uno munsi wa gatatu n'ikigo cya Amerika kijejwe gukurikirana no gukingira ingwara zandura cyane aricyo CDC, cyatangaje ko uwo muforomakazi yafashe indege yitwa Frontier Airlines yavuye mu gisagara cya Cleveland mu ntara ya Ohio ija mu gisagara cha Dallas Fort Worth muri leta ya Texas hirya yejo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10. Ikigo cha CDC n'abayobozi bacho n'abayobozi b'iyo ndege ba iyo ndege 11:33 batangaza ko bariko baramenyesha ingenzi zishika ku 132 bari muri iyo ndege bababwira yuko harimo umuntu yaragwaye Ebola.
Muri Hong Kong abapolisi biraye mu baturage bari mu myigaragambyo maze barabahondagura abantu benshi n'abanyamakuru babifashe mu mashusho. Umuyobozi w'inzego z'umutekano yatangaje ko abapolisi babikoze barimo bakorwaho anketi ariko ntibyanyuze imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Amnesty International iragira iti bakwiye kujyanwa mu nkiko by'intangarugero. Commission Asiatique des Droits de l'Homme yatangaje ko yakubiswe n'inkuba ibonye ayo mashusho y'urugomo ku nzira karengane zitigeze zirwanya abashinzwe umutekano. Nayo yasabye ko abapolisi bahondaguye rubanda batabwa muri yombi bagashyikirizwa ubucamanza bidatinze.
Indege zo mu ngwano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabandanya ibitero bikomeye ku mugwi Islamic State uriko uragwana n'abasirikare b'abakurd mu gushaka gufata igisagara cya Kobani kiri ku mupaka wa Turkiya. Ibiro by'igisirikare cy'Abanyamerika bijejwe ibikorwa byo kugwanya Islamic State bitangaza ko ku munsi wa kabiri byagize ibitero 18 bituruka mu kirere ku mugwi Islamic State, bakaba basambuye amapozisiyo yayo hatari make bongera basenyura inyubakwa zishika kuri 16 zarimwo abagwanyi. Imyotsi myinshi cyane iribonekeza mu birere bya Kobani mu butaka bwaho naho abasirikare b'abakurd bakaba bakiriko barahangana na Islamic State mu ntambara zibera mu mayira yaho.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry na mugenzi we wa Iran Javad Zarif bari i Vienne muri Autriche mu yindi mishyikirano ku bibazo bya gahunda ya nucleaire ya Iran. Abandi bagomba kuba muri iyo nama ni umuyobozi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga w'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe Catherine Ashton, n'intumwa z'Ubudage, Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubushinwa. Mu ijambo yavugiye kuri televiziyo ya Leta y'igihugu cye ejo bundi kuwa mbere, President wa Iran Hassan Rouhani yavuze ko amasezerano ashobora kuboneka bitarenze itariki ya nyuma bihaye ya 24 y'ukwezi gutaha kwa 11. Muteza amatwi radio yacu ni gahunda y'ijwi rya Amerika tubagezaho buri mugoroba saa moya n'igice kugera saa mbiri kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuri FM 88.8 n'ibice bitatu radio inshuti ya bose no ku ijwi rya Amerika FM 104.3 Kigali.
Mushobora kandi kutwandikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook adresi yacu ni radio yacu VOA no ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.voa.com.
Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda urukiko rukuru rwakomeje kumva abatangabuhamya bw'ubushinjacyaha mu rubanza rwa Charles Bandora ukurikiranweho ibyaha bya genocide. Uwatanze ubuhamya uyu munsi ni uwitwa Tabaro Jean-Marie Vianney, nawe ufungiye ibya genocide kandi n'uwo mu cyahoze ari komini ya Ngenda. Iyi nkuru twayiteguriwe na Asumta Kaboyi.
umutangabuhamya tabaro Jean Marie Vianney yabwira iki kuko yagize uruhare mu gihe cya genocide nubaka abafunzwe yavuze ko Bandora Charles yari umucuruzi ukomeye ku ruhuha ko ari we n'abasirikare bagize uruhare mu kwicisha abatutsi bo ku ruhuha avuga kuri Bandora yabwira iki kuko tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 1994 genocide itangiye Bandora yasohoye liste yariho abatutsi bagombaga kwicwa ngo ndetse yanabajije uyu mutangabuhamya tabaro abandi batutsi bibagiranye batari banditse ngo nabo baze kwicwa nabo ngo bashyirwe kuri liste bazicwe umutangabuhamya yavuze ko abatutsi bari basigaye nawe yabavuze kandi bishwe bose umutangabuhamya yavuze ko wari kigingi w'imodoka ya Bandora ari we wishe umututsi wa mbere muri ako gace Bandora ngo atangaza ko ubwicanyi butangiye umutangabuhamya tabaro yabwira uko kuko Bandora yahise azana imihoro itandatu ayiha abaraho na tabara arimo ndetse ngo na grenade imwe yahaye uwahoze ari umushoferi we Tabaro yabwira urukiko ko ubwicanyi bukomeye bwahise butangira kwikubitira ngo haterwa urwo rw'umugabo hakiza mu ngurura bica murumuna we ndetse hanasahurwa imitungo ye irimo n'imodoka ngo ibyasahurwaga byose ngo byajyanwaga kwa Bandora umutangabuhamya avuga ko icyo gitero Bandora atakigiyemo gusa avuga ko Bandora yagiye mu gitero kishe abatutsi bari bahungiye muri kiliziya ya Ruhuha ngo niwe wari imbere yabahateye umutangabuhamya tabaro yabwira urukiko ko iyo bavaga kwica bajyaga gushimirwa mu kabari kwa Bandora abunganizi ba Bandora nabo bahase ibibazo umutangabuhamya ahanini bashingira ko ubuhamya yavuze mu rukiko butandukanye n'ubundi buhamya yari yaratanze muri dosiye ingero zagaragajwe ni nk'aho umutangabuhamya yari yavuze mbere ko atigeze abona Bandora mu gihe cyose cya genocide none bakaba yari yabwiye urukiko ko Bandora yarayoboye ubwicanyi ku ruhuhaho yari atuye umutangabuhamya tabaro yahakanye ko iyo mvugo ye atayizi ndetse n'umukono uriho ko atari uwe ko ngo atazi gusoma neza no kwandika umutangabuhamya yavuze ko ibyo yavugiye imbere y'urukiko kuri wa gatatu ariko kuri ko kandi atari ubwa mbere atanze ubuhamya kuri Bandora ko no mu gihe cy'inkiko gacaca yatanze ubuhamya ahantu hanyuranye Bandora akurikiranyweho ibyaha bigera kuri bitandatu birimo icyaha cya genocide gutegura genocide kuyobora za bariyeri guhagarikira interahamwe ibi byaha byose ariko we akabihakana Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi abari mu bwoko bw'abatwa baridogira umugwi ujejwe gutegura amatora seni bakavuga ko wabakumiriye mu gushira abahutu n'abatutsi mu bibanza byari bibagenewe muri ya migwi y'amatora yo mu ntara iheruka gushirwaho abo batwa bagasaba umugwi seni gukosora utwo tunenge iyi nkuru tushikirizwa na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni
Kubwo mukenguza amateka Vitali Bambanze aserukira ubwoko bw'abatwa mu nama nkenguza amateka y'u Burundi umugwise ni warasuzuguye ubwoko bw'abatwa mu gufata umuhutu agaserukira abatwa mu ntara ya Kayanza n'umututsi mu ntara ya Ngozi kandi mu masepi hari harimo ibibanza bibiri gusa bigenewe abatwa
twumvise ko bwamera mbereho umugwise ni uvuze ko hari abatwa babiri bashitsemwe ko ari guhimbagwa no kunezerwa ariko mu nyuma umunezero wacu amaze akanya gatoyi kuko twagiye twumva ko mu Kayanza ari umuhutu yitwa muntu nutwe Artemo kaba n'ingozi umututsi yitwa Nzigimana Leonard aribo bagiye ku kibanza cabatwa tukumva rero ko bwamena mbere hoho na gasuzuguro ni nakagaye gufata abantu bakabashiraho bitwa ko arabatwa kandi abatwa basanzwe bariho batabuze kubwira ngo baronke ababaserukira
abo batwa bagasaba umugwise ni gusubiramwo ico gikogwa bakabasubiza iteka ryabo abahutu n'abatutsi nabo biyitiriye abatwa bahanwe n'amategeko Vitali Bambanze
twebwe rero cyane mbere cyo dusaba mu gwiseni nuko wategezwe gukura mu abo bantu kuko bagiyemo bacije mu nzira zitarizo kindi naco ubutungane bwakwikana abo bantu bagenda bakoresha inzira zitarizo zo kwiyitirira ibicanke biriya akugira ngo bashikire inyungu zabo bwite hanyuma tugasaba ko n'inzego zitandukanye z'igihugu zofasha kugira ngo abo bantu bavanwe muri sepi hajemwo bikwiye naho batubona ko atabatwa bashaka ko bajamwo bavuge ko atabatwa barimo twebwe ndazi ko atakibazo dutera kutwamye dukumirwa twamye tugirwa nabi mugabo kuca bavuga ko arabaserukira abatwa kandi ataribo ni kakagaye ni rya kumirwa ribandanya ritugirwa ko
Bujumbura Tabita Mukamusoni Ijwi rya Amerika
urakoze cyane Tabita Mukamusoni tukiri kuri inkuru y'imyidogo yabo mu bwoko bw'abatwa mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuvugizi wa Seni Prosper Ntawugwamiye tubumve
Mwushe na Prosper na Urwami, mwujejwe jikuwa chuku menye kanisha makuru mwurgui uji ujeje utunga ya matora seni murakozi chane gose kuroga kanya mutewe kugila mutugani na shaka chane chane nda babaze kubirego wiliko ya shikirizwa n'umurwi wa watu wa Murundi bavuga ko ibibanza vyabo mu masepi eka mwaseru kila umurgui seni mwunhara vyo wavyaba hawe abahutu na batu zimbega vyo wilego mwivuga kweki.
Mwakoze kumbaza ico kibazo nivyo hari ishyirahamwe ry'abatwa gitwa IDD mu mazina ryaduhaye ubwa mbere twari tuzi ko ryaduhaye abatwa ko dusanga ryaduhaye umuhutu n'umututsi n'abantu twashize muri ya mibi ya seti mu Kayanza n'Ingozi ariko twe twasanze cyo bitwaye ko twayizigira umuhutu cyangwa umututsi ahubwo ni bazukora akazi keza iryo shyirahamwe ryatanze n'abandi bakorera ko kujya umututsi yizigira umuhutu cyangwa umuntu akizigira umututsi natuza kumutwa yizigira umuntu cyangwa umututsi twebwe twibaza ko atangorane n'imiteye
muri ko mutubwiye rero ko abatwa bashikirije amazina y'abahutu babishaka canke barihenze
birihenze ko ishyirahamwe ryabaduhahirira bemanga kandi bizabanezereje ahubwo nibaza yuko ibibazo bo birondeza ahandi
abatwa ariko baratera kama ariko gasaba kose niyo hindura ikagena abatwa baserukira abandi muri zo ntara ico gikorwa muzogikirangura
kugwego kwa sepice kizongwa gishane cyaheze ahubwo no kuronda mu byari bisigaye kuko mu minsi za naho turogera amasepi yagiye hazogira imibonano nini gitandukanye bashyire ha abasepi nibaza yuko akiri umwanya ko kumbure abafana bonyine bashoboye kuserukirwa kuri ubwo rwego
turetse abatwa hari n'abari mu migambwe itavuga rumwe na leta hamwe na yandi mashyira hamwe atahoyigamiye bavuga ko nabo nyine bataserukiwe muri ico gikorwa muri jyogenwa mbega murabona ko hariho uburyo bwo gutora inyishu z'ivyo bibazo byose bishikirizwa n'imigambwe itavuga rumwe na leta hariyo n'imigambwe isa niyaciye ibiheba
imigambwe yose n'amashyira hamwe yose nashoboye guserukirwa ibibanza byari 163 sepi yitwa ko irimo benshi mu bantu 15 ni sepi ya mbere mu Burundi ufite imigambi irenga mu 40 mu Burundi ufite amashyirahamwe arenga 600 wumva ko abantu 40 badashobora kwinjira mu 15 cyangwa 600 binjira mu bantu 15 nibaza ko hari bimwe bimwe bidashobora gutorerwa inyishu ahubwo no kwizera abashyitsi imbere ko bazokorera igihugu cyose
mu kuvyerekeye gikorwa muri rusange cy'ishyirahamwe seni mbe icyo gikorwa kiriho kigenda gute amatora mu Burundi ni mu mezi atandatu ari imbere mbega murabona ko ishyirahamwe murongoye rikwije byose kugira ngo ritunganye amatora ategekanijwe kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka uza mu Burundi
turiko turakora nk'ubu umaze kuvugana tuvuye guha inyigisho abagiye mu masepi twabasabye ko mu minsi izaza bashyiraho amasepi nk'uko bisabye twebwe turi ku kizi nibaza ko uburyo buzoza buraza kuko uburyo nibonekera rimwe turizeye ko uburyo buzoboneka kandi amatora azogenda neza n'urubanza rw'igihugu rujwi si urubanza biturumbuka nibaza ko ata kibazo bukebuke tuzobishikako
ingorane nyamukuru gushika ubu mwovuga zoba ari nk'izi
nta ngorane zikomeye z'agacamutwe umuntu yavuga ariko nta rubanza rutagora ibibazo byo biriho ibibazo bijyanye n'uburyo ibibazo bijyanye n'ibibazo bya politiki nk'uko muza muri wumva nk'ibyo bizabiritamo byo bavuga ko badaserukiye bihagije kandi bazi ko bose badashobora gukwigwamo ariko bukebuke bukomeza igihe nyinshi turizeye ko bukebuke tuzabishikaho
Prosper Ntawugwamiye wajejwe kutangaza amakuru mu murwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni murakoze cyane ngose ku kanya mwaduhaye
murakoze cyane
urakoze cyane nawe Frederic Nkundikije kuri iyo nkuru
inshuti zacu muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda muratwumvira kandi no kuri FM 88.3 n'ibice bitatu radio inshuti ya bose no kuri internet radio yacu voa.com noneho rero sporo n'imikino ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugezweho na Fidele Niyongabo aravuga kuri ekipe ya Vitalo y'i Burundi muri championnat imaze ukwezi itangiye.
Championnat y'umupira w'amaguru ku byerekeye ama club kugwego kwa division ya mbere mu Burundi amaze ukweza atanguye hanyuma umugwi Vitaro ukaba gushika ubu uvyifashitamwo neza uri hejuru kuvyerekeye amanuta ngaha muri studio tu ku telefone turi kumwe na Jibe Kanyenkore umenyeza mukuru w'umugwi Vitaro batazira yaunde kuvyerekeye umugwi Vitaro nikihe mubona mwashoboye gukora kugira ngo utangure neza iyo sezon
cyambere utwara uyobora ikipe yakoze no guhindura ikipe hafi ya yose mvuze hafi ya yose n'imice 9 ku 10 cyangwa 90 ku 100 kuko ikipe y'umwaka ushize yari ikipe rwose wasangaga atawe ihagaze nabi yabakinyi atari abakinyi bashemeye kugira ngo bakine ligue ya mbere y'u Burundi ama rero gyewe aho ngarukiye muri ikipe nagarukiye ikipe iriho nibyo urakora gato ariko nange mubwira ko ikipe dufite ubu atari ikipe ya competition Vitaro ikaba ari ikipe imenyereye amahiganwa yo muri Afrika ariko kugira ngo ugiye muri Afrika ari kuba wabaye wa mbere iwanyu perezida aranyumvira turumvikana n'abantu bose bagize bakunda Vitaro perezida agira ikintu cyitwa recruitment nyine gushaka abakinnyi bashya kandi beza kandi arabikora ubu rero icyo nakubwira ni uko mfite abakinnyi beza 23 batafite utunenge twinshi usibye ko umurwi w'umupira atari ukuvuga ngo mfite abakinnyi beza gusa burya ntabwo biba bihagije mugomba kugira imyitozo myinshi kugira ngo abakinnyi bamenyerane bagire ibintu bita automatisme mu mupira ubu rero ngira ngo aho twatehereye twabanje gukora ama entrainement menshi n'ama match amiko ubu ngira ngo biriho biraza iyo ubona uko dukina ubona ko biriho biza
muri abo bakinnyi benshi naba mu gihugu canke mwaronse n'abavuye hanze
oya nta mukinnyi uva hanze dufite n'umwe abakinnyi bacu bose n'ab'i Burundi nabo twakwita ngo bavuye hanze n'abakinnyi Vitaro yari yaratransfere mu Rwanda bageze kuri batatu twari kumwe muri ekipe yitwa Kiyovu ngarutse mu Burundi nabo turagarukana ntabwo rero abakinnyi bo hanze n'abakinnyi ba hano mu Burundi dufite abakinnyi benshi cyane b'abana urebye na shampiyona y'u Burundi usanga abantu barengeje imyaka 23 bakuba barakuntoki ni bake cyane kuva ko shampiyona irimo abajene i Burundi rero ntabwo icyo kibazo cy'abakinnyi nacyo
mwitegereje rero murabona ko umugwi Vitaro uri kuragaruka ku rwego nk'ubwo n'igihagararo uwo mugwi wari ufise mu myaka ya kera aho wari utinyitse no muri Afrika watsinda imigwi ikomakomeye nka za Tornado Yaounde
ngira ngo ubu aho tugeze urebye n'amatara nyine ubushobozi bw'abakinnyi birashoboka kuko burya umupira byose ni organisation na objectif mu migambi rero mu migambi perezida wa Vitaro ubu dufite ubu afite umugambi yuko mu myaka ibiri mbese itarenze imyaka itatu tugomba kujya muri Ligue des Champions muri Afrika kandi tukajya mu magroupe natwe tukajya twumvikana nka za Mazembe na za Marek n'izindi kuko abakinnyi dufite barabishoboye kandi n'uburyo perezida wacu akoresha gushobora gutuma abo bakinnyi bashobora kugera kuri ntambwe iruta n'iyo Vitaro kera yenda yaba yaragezeho
muri make mu kurangiza izo nguvu mutanguranye no gutsinda ama match muri ko murakina ni ikintu mubona muzobandanya gushika season ihere
izo bibandanya kuko nibyo umupira ni nk'ubuzima bundi ntusa kuvuga ngo ejo nzaba ndi umukire ejo nzaba nakenye icyo mwijeje ni uko urebye abakinnyi dufite urebye ukuntu perezida n'abandi bamushyigikiye bitanga kugira ngo umurwi wa Vitaro ugaruke kuri nivo wahozeho biraboneka ko no gukomeza dutsinda nta nkeka tuzatsinda amakipe yose nyine arakomeye nibyo match zacu zose ziba zikomeye nta match nimwe tuvuga ngo ni match yoroshye ariko tuzahangana kandi ngira ngo nidukomeza n'uyu murava twatangiranye ngira ngo tuzagera kure rwose ku buryo no kuvuga ko twaba champion w'iki gihugu muri uyu mwaka nabyo biri muri objectif no mu biharuro bya Vitaro
murakoze yari Jibe Kanyenkore batazira Yaounde umumenyereza mukuru w'umugwi Vitaro mu Burundi turako turaganira kuho uwo mugwi ugeze naho hagaze mu gihe championa y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere imaze ukwezi itanguye turabashimiye kuri kiganiro murakoze
namwe
Urakoze cyane nawe Fidel Nyongabo reka muri aka kanya tubumvishe akaririmboka Oyi Agada.
Kido woru hero Keria kwa dok to kata tungo gwane Wono nulu makusumu bahati Mawinji go ero Mawinji 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 ero Wono nulu makusumu baba
Nyuma yako karirimbo noneho rero katugejeje hafi ku musozo w'ibiganiro byacu nshuti muteze amatwi ijwi rya Amerika. Burero mu kanya gato turababwira muri make amakuru twabagejejeho mbere yuko dusezeranaho.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi. Ego twabwiye yuko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ethiopia iragabisha ko hariho igitero giteguwe kugigwa mu gice cy'umugwa mukuru wa Addis Ababa. Iyo ambasade ivuga ko yaronse amakuru avuga ko umugwi w'abagwanyi b'abasomaliya ba El Shabab biteguye kugira igitero mu gisagara cya Bole kiri mu bumanuko bushira ubusiruko bw'igisagara cya Addis. Ambasade ikagabisha abanyamerika bari muri icyo gisagara kutagira ingendo nyinshi.
Naho muri Mozambique abaturage baho biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu na inteko ishinga amategeko. Uyubugu bw'abantu bahatanira imyanya y'umukuru w'igihugu ni batatu, ni nabo bahagarariye amashyaka akomeye. Frelimo iri ku butegetsi kuva muri 75, Renamo barwanye imyaka, n'irindi shyaka ryavutse mu 2009 ryitwa Mouvement Démocratique du Mozambique, ariko abantu baraha ishyaka rya Frelimo amahirwe menshi cyane yo kugumana ubutegetsi.
Ebola iraraje ishingwa abantu benshi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yasibije urugendo yari afise, ahamagaza inama yihuta mu biro vyiwe kubera iyo ngwara. Iryo tangazo rishikirijwe nyuma y'umwanya muto hasohotse amatangazo mashasha avuga ko hariho umuforomakazi agira kabiri yanduye indwara ya Ebola, kandi akaba yafashe urugendo rw'indege umunsi umwe mbere yuko atangura kumva ibimenyetso by'iyo ndwara ya Ebola. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijeje indwara CDC kiriko kiramenyesha abantu 132 bari muri iyo ndege yari arimwo, ibabwira yuko hariho umuntu yari agwaye Ebola.
Naho muri Hong Kong abapolisi bakubitaguye abaturage bari mu myigaragambyo. Umuyobozi w'inzego z'umutekano wa Hong Kong yavuze yuko barimo bakorwaho anketi, ariko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International cyangwa Commission Asiatique des Droits de l'Homme barasaba yuko aba bapolisi batabwa muri yombi vuba bagashyikirizwa inkiko.
Njitsi mwese rero twari turi kumwe muri ibiganiro vyacu vyo kuri no mugoroba biko biragarukira ngaha. Mwari muduteza amatwi turabashimiye cyane. Tubone yakandikanya ko gushimira engineer dufashije mu binga bw'ivyuma na Aida Isa dufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri no mugoroba. Mwari muri kumwe na jewe Oriane Itangishaka
na Thomas Kamirindi. Hanyuma rero muzi neza ko ibiganiro bitaha arejo mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice nkuko bisanzwe. Imana ibarinde.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.